Iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 26 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Kujya imugera hari kirimba cya Bikira Mariya kuri munsi yo gikungu, hakaba kirimba cy'umubyeyi wacu Bikira Mariya, aha naho ni kirimba cy'umushaha mwiranda wa Yesu.
Uyo ni patiri mukuru wa paruwasi Muyaga Chambara Loise avuga ku cibutso c'idini katolika imuyaga. Inkuru cyo kimwe ni inkuru y'urubura rwaguye muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mukanya gaheze Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ahejeje gushikiza ijambo mu nama ishyirahamwe IPAC iba rimwe mu mwaka, inama y'ishyirahamwe riharanira guteza imbere umubano hagati ya Israeli na Amerika. Iyo nama y'iminsi itatu yatangujwe uyu munsi i Washington DC, yatumiwemo abantu bashika ku 18. Mugenzi wacu Edi Rwema yari mu birori byo gutanguza iyo nama, atubwire ukuntu yatanguye n'ijambo Perezida Kagame yashikirije. Edi.
Urakoze Frederic, twabwira ko aribwo bwa mbere mu mateka y'uwo muryango batumiye umukuru w'igihugu cy'Afrika kuvuga ijambo muri iyo nama. Mu ijambo Perezida Kagame yageje kubari muri iyo nama ryakurikiwe n'ikiganiro yagiranye na Francis No wigeze gukora televiziyo ya CNN muri iyo nama nyine, Perezida Kagame yashimangiye umubano n'ubucuti biri hagati y'u Rwanda na Israheli. Yabwiye abari aho ko nta gushidikanya guhari ko u Rwanda ari inshuti ya Israheli. Yabwiye abari muri iyo nama ko Israheli ifite uburenganzira bwo kubaho nk'igihugu mu mudendezo, kandi ibyo bidakwiye kugira uwo bihutaza. Twabwibutsa ko ubwo mu nama y'umuryango w'abibumbye batoraga umushinga w'itegeko w'uko Palestina yaba igihugu, u Rwanda icyo gihe rwarifashe ntirwagira uruhande rutoraho. Perezida Kagame kandi yamaganye abahakana jenoside yabi korewa Abayahudi cyangwa se Abanyarwanda mwaka w'1994. Yagaragaje ko amahanga akwiye gushyira hamwe mu kurwanya abahakana jenoside aho bari hose ku isi. Yavuze kandi ku ruzinduko minisitiri w'intebe wa Israheli yagiriye mu Rwanda umwaka ushize, avuga ko bishimishije kubona Israheli yongera kugarura ibikorwa byayo ku mugabane wa Afrika. Aha bibukije ko muri uyu mwaka Israel iteganya kuzakora inama n'ibihugu bya Afrika. Yibukije abitabiriye iyo nama ko kuba inshuti ya Israheli bitavuze ko uri umwanzi w'ibindi bihugu bibona Israheli ukundi. Biteganyijwe ko abayobozi bakomeye ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israheli nabo bazageza ijambo kuri iyi nama y'iminsi itatu nk'uko wari ubivuze. Abategerejwe ni Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence uza kuvuga ijambo uyu munsi nimugoroba, kimwe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite Paul Ryan, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi twavuga nuko minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu azageza ijambo kuri iyo nama kuri uyu wa kabiri. Iryo jambo akazarivuga abinyujije mu buryo bw'ikoranabuhanga kuko azaba ari Jerusalem.
Edi, watubye kuri iyo nama yatumwemo abantu 18,000. Icyo gitegere kinini kinini cyane rwose. Iyo nama ikubera mu nyubako iyi.
Iyo nama ibera mu nyubako bita Convention Center iri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inzu isanzwe iberamo amanama akomeye cyane yakira abantu benshi cyane, nk'uko bivuze abantu 18,000 ni abantu benshi cyane.
Ego Edi, turagutira kamu uduhe iyo nkuru ku buryo burambuye. Iyo nama ikwirabandanya mu biganiro byacu biza gukurikira. Urakoze.
Urakoze nawe.
Mu ntara ya Cankuzo ahitwa Muyaga hariko haratunganywa ikibanza cibutsa umunzo w'idini katolika mu Burundi. Icyo kibanza kizoba ari kimwe gusa mu gihugu cy'u Burundi. Icyo kibanza cyitwa ikirimba cy'umushasha mwiranda wa Yezu, kiri ahitwa Buruhukiro ku musozi Kabeza uhanamiye paruwase katolika ya Muyaga. Paruwase katolika ya Muyaga niyo yabaye paruwase ya mbere mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Sabimana.
Patri mukuru wa paruwase Muyaga Chambara Lois yaratweretse ibimenyetso bitandukanye biranga umuzo w'idini katolika mu Burundi vyatumye biyumvira kugira ikibanza celanda ku musozi wa Kabezo hanamiye yo paruwase. Kuri uyo musozi niho hari arutari ya mbere yasomeye ku imisa ya mbere isomwe n'abapadiri babera nkuko tubibwirwa na padiri Chambara.
Aha n'esenzuhita ku buruhukiro kujya imugera hari kirimba cha Bikira Maria kuri munsi yo gikungu hakabikirimba cy'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Aha naho ni kirimba cy'umushahamwe randa wa Yesu
ni kimwe mu Burundi
atarirusha imyaka ijyasengero irusha imyaka urabona n'amatafari kwasa na ijyasengero nyene mugaba aka niko na aka karata niko kabanywe kubakwa aha niho ba yahererereza inkuka.
Muri ico kibanza kandi hari umusaraba wa mbere washinzwe n'abapadiri b'abazungu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icenda na gatandatu. Uwo musaraba bakaba bawita umusaraba w'imisugi.
Uyu musaraba n'umusaraba bita umusaraba w'imisugi. Uwo musaraba ni ikimenyetso caho inkuru nziza yinjira mu Burundi. Abamisiyonari binjiye mu Burundi bagashika ahantu bita imisugi niho bahavuye bashinga umusaraba. Itariki 13 z'ukwezi kw'11 mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo icenda na gatandatu.
Uyu musaraba w'imisugi urafise kahise kadasanzwe kuko aho warushinze hari mu ishyamba ryagumye risha ryisubiriza ariko ntiwigeze usha.
Babonye yuko umusaraba utahiye ibindi byose byahiye kandi cyari giti cyumye baca batangura kuza kuvuvura ko urabona no ngaha baravuvuye ku tuntu kugira ngo baronke utundi two bakingira kuko bagira bati uwo musaraba utayiye n'uwo ugira akapupu akazara kibangikanya nawe nyine iwe ntabyo yangara.
Muri paruwase Muyaga ni naho hari umukirisu wa mbere w'umukatolika nk'uko bivugwa na padiri Chambara.
Uyu nawe niwe yabatijwe bwa mbere nga Bonifacius Mbihiye yabatijwe le 14 avril 1809 avuka mu gatumba ka Ruhuma ho hirya. Bonifacius bivuye mu kiratini bonum facere le bonum ni bien facere ni faire bien fait vous avez bien fait d'appeler le prêtre kuko barase ko bahamagara abapfumu bagira bati ni muhamagare baba patiri.
Muri ico kibanza hariho ni nyubako bitiriye kwa sogokuru Ripoli akaba ari umupadiri Jean-Marie Loport ari mu basasagaje ubutumwa mu Burundi.
Uyu mupatiri yitwa Yohani Maria Loport uyu ari mu basasedoti ba mbere baje kuko murabona yuko yashitse Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na gatatu. Ni nawe ntugira nti imihamagaro z'ubusasedoti kuko n'abasasedoti babiri ba mbere Emile Ngendagende na Patrice Ntidendereza bavuka muri paruwasi ya Muyaga nabo babaye babasasedoti mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ibiri na gatanu.
Ku musozi wa Kabeza ni naho hari ye padiri wa mbere w'umuzungu yicaye ko ashitse Muyaga.
Aha rero niho abamisionari bashikiye iryo buye yicaye ko baciye bagita ku ntone nkuko nawe yitwa Antoine Van der Ve none iryo buye yitwa ku ntone. Nuba abantu bavugana bati naka twahuriye ku ntone nka yamabuye bita ya bari Pinkstone n'ibindi.
Ku musozi wa Kabeza hari ikinogo cari cashinzwemwo ivyuma vyatuma abapadiri b'abazungu bahanahana amakuru.
Aha hari ikintu c'ikiantene aha turi bahita mu gyase majwiri kubera ivyo byantene bari bafise vyarajwiragira ino rero bakavuga ngo birajwira bagaca bavuga ngo akatumba ngo ni byase majwiri kubera ivyo vyuma abazungu bari bashize ngaha.
Naho ico kibanza co kurukira kitarahera gutunganywa uhashitse ugumona abakirisu b'abakatolika baza gusengera ku musozi wa Kabeza mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Fidele Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Fidele. Urubura rwa kataraboneka rwaraguye muri zone ya Nyagasasa mu komine ya Mugamba mu ntara y'Ururi ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Mu vyononekaye imirima iza kwisonga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Turi ku mutumba wa Nyakigano muri zone Nyagasasa ni gice saha zibizi gitondo kuno musi wa gatandatu urubura rwaguye kuri wa gatanu kuvuga gice saha indwi gushiga gice saha 9 z'umuhingamo naho ruraja kuva ku barabara RN7 mu mihana no mundi mu bisigaye byago uracibonekeza uyu mukurambere ati ugo rubura ni mboneka rimwe
aha na gatangaza karayi kanje
si Nyakinga
88 sinari bwa bibone oya tarubura kwari bwa guko kwaragwarukagwa rugatobagura rugace ruhita irutege hasi
ubwo rubura rwaguye ku mitumba ibiri witwa Nyakigano na Nyamugari umunyagihugu baho twasanze bajumarariwe
ane yaramasha aha haruguru hose harabe aha rero ni rubura ruri munsi ikintu cyarimi no mu mugamba
kimwe cyose cyarimi no mu mugamba nukuri ivyo bigori nta munere bwa vyimbure biriyo uko nyene wabibonye none bihagaze ko biruko ivyo bijumbu izo mboga ivyo bigori biharagi kimwe kimwe
turi mu ndimo zononwe n'urubura sije nda kutwereka nakuzi ko twavyibonera indimo z'abo bantu baba kuri iyo mitumba zabonekana cyane cyane ibirage byaheruka kurimwa aho tuko turaca hose vyumye kandi indimo zavyo nanubo bica nikanda yuko byahigeze abanyagihugu badukikuje bari mu kangaratete basaba gufashwa
zumfashanye turazikeneye washima tunazikeneye narumvise mu radio kuri radio ndaragakura bavuga yuko umukozi wa leta wese utegeza kumukura ko 2000 ku kwezi ngo bafashe amezi abiri bafashe abantu mu Kirundo none twoje gufasha abandi dusiga natwe iwacu arabugesera nivyo wiboneye natwe dukeneye deja umuntu abantu batugarukira ko vraiment ko ni mitume y'ubwo nsaba yuko ngo dutabariza hejuru mu bategetsi bo hejuru akaza akagarukira kuri imiryango yaguriwe ku rurubura
muri zone nyene Nyagasasa ku mwaka utanguye urubura amaze kugwa inshuro zitatu aho hose gwagwa gwabononye indimo ariko iyo bazanye igihugu baho nuko batigera baronka abategetsi bagarukira ko
iyo mfuma ndonka niyo bampungishiritse ngahunga uko sinkironka ico subira kufungura sinkicamahera ndumupfakazi nta kintu mfise kizomfasha iyo tuba dufise ikidufasha cyadutabara turabura ikitugarukirako umengwa n'ukubaho twe ntituriho nabo dutora abategetsi ntituzosubira mbere kunoba ntacyo badufasha
cyahe gutora
gutora ntibaze kwitoza ntacyo badufashije turagowe nta n'uwatubagije weho kunaje na hagati makaretse ko tunakubonye nta twabonye umuntu atubaza kandi vyiyanikira ukunye
umukuru w'umutumba Nyakigano umwe mu mitumba yaguye ko urubura avuga ko bo iyo bene izo mpanuka zishitse baheze bagatanga raporo ku babakurira bari ku raster
kuva rugwa nta nimutatanze raporo tukamaze uyitanga amagabo urumva nti sindi ko zishika nuko zidashika bindi ikizovamo
mbega ntimurasaba nkaje mu muri mu manama mutiye nyabuna nako mwaza mutugarukire ko musanye cyababwira gute
twama tubivuga iminsi yose tugiye mu manama tuvuga yuko urubura rwagishije imba yatembye inkukura arumviye arinze rugwa biratembagara cyane kagenda
bacabwira gute mu nama
batubwira ko amaraporo nabo yatanga
kuva Nyagasasa gushika ku mugwa mukuru wa komine ya Mugamba hari metero biri munsi ya 15 yamara makudukura Nyagasasa abyesha ku nshuro 3 zose ziheze muri iyo zone hagwa urubura atamusi rumwe mustanye w'iyo komine ya Mugamba araza kubagarukirako tubagije niyo nzimanise aramutse komine yatwishuye ko nawe nyene yama yatanze amaraporo kuwa mukurira muri komine Mugamba mu ntera bururi Fidelite ishatse ju rya Amerika
urakoze Fidelite tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubonaho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mu gitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya America. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba.
Ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu, reka mbere iwanfu bwanje widondore.
Nitwa Mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba Kabondo.
Mukuru mutumba Kabondo, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa ndiwe n'umuryango Yohana nkabandi ngo yisiramwe mpareke muri kumenya nyanzarake.
Murakoze cyane, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbe ikaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene nkabandi boneza muri mukenyezi menye nyanzarake.
Abone abatumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenze Manongere ndabahikaze muri Ntorere Kazoza. Umukenyezi ikibanza yo bafise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Mereye ku mukuru mutumba Kabondo, ukivuga gute muri rusangi?
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza, baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererwa. Kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino, ari byo byiza, ari wo muti urama. Abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira, usanga n'imiryango iguma ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo niwe bikora?
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umuryango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo. Mwebwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute?
Twebwe tubivuga kuko turabisigishira, tubona ko ari byo, kuko nk'imwishyirahamwe wacu dusanga tufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twa matuzana, no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo, kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba cyangwa bafise amatati nabo, kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonye mu bakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeze.
Simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa, kuko hari habakenyezi barongoye amazone abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababitsi mwishyira hamwe wacu. Urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe.
Yo bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo, mufise ibyemezo bihe mwebwe?
Twe turafise ibyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze, kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamwo ko haca hazamo n'intambara. Rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko, iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba. Rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe? Murabize ibyo mwokwerekana mumaze gukora?
Ego me turafise ibyo twerekana tumaze gukora, abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure, huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturorero tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza.
Uturiro tw'abakenyezi baba baraserutse muri ico gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya, hariho jewe nyene ndiko ndavuga Mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo. Ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererwe kandi tukabona nibishinga ntahe, nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiyeyo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenya Glorioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare. Ibyo natwe biraturemeshe kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo.
Yabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima.
Hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima. Ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha. Ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo, kuko biragaruka bikabanezera. Ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira. Kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye nabo bakavuga ati mbega baba bakenyezi bimbo n'inzu no munsi bari hehe. Hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni baje bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mudutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikorwa cyo kenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mi cyo bazibangamiye gikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona abo bakenyezi n'uko bvuga bari gisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cankamaze ikindi naco gikomeye mu bizanye n'abakenyezi nikuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro canke amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika kuco bari bipfuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byo ari byo bakora bonyene ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro jyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamyi turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi ari cyo gituma amatati y'amatungo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari yabo ugasanga umuntu asuye kugura itongo ubugira kabiri uko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva aho inyanzara kagushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
nuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye baravize komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafite amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhera umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwereka
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenye ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene iyi porogaramu ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje ahabona
nta mukenyezi n'umwe agifise ubwoba
na mukini tangu fisi bogo bakoko ora abteni mowizani ni mumatoora tuhiru kamu abakini tishwara kila kiti mumashira hamu tulabiki sokurango barinduki barito zinga karuliro murabu na huyu mukini tishwa harongo yaka mutumba wakabondo na mukini tishwa kandi hito zawa kabatari bak uyu zakerin hito zawa kabatari bak ariko ararongo hamazuki kubujo atana baronsi na atawaronsi ni gite sayo yaronsi
narosa majungu ni kikajaki
narosa majui amajani chenda na mirongi tatu. Wakabiri wanje nawe acharonka amajana 468.
Yari umugabo.
Yari umugabo.
No kuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi, abakenyezi bo mu buki bwose mu duko twa twa twose tuzanye no mukibano. Ari mu bizanye n'ubutosi masira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere. Tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi. Nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro.
Byabi ni byuko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye.
Ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza twebwe mwibimvira ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza n'igi nibo batangura kugira ngo muvinye ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi bucya abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
tabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo n'icyo gikorwa kinene y'imbere ubutiriko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze hoko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabonye n'abakenyezi basoboye kandi bafise cyambo bafise n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafise n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
n'abagabo bakiri intambamye z'igikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuguza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafise cyo byo nguri gihugu
ari cyo kokwa gacyake
hoba inyigisho mubaba bataratahura abataramenya ko mukenyezi ashoboye bakamenya ko mukenyezi ashoboye kuko mukenyezi arashoboye kuko mukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri commune Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
Niba gorarene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Ego murakoze namwe.
Ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Namwe mwakoze.
Nkaba nanje nitwa Mpagano yo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntahe batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita abakino kiganiro
murakoze namwe
unishimiye niwe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza kwijwi rya America Jerome Nizemana ndakiremesheje ntimuranibwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya America ibiganiro twateguriye mu raka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe y'ivyuma hamwe na Fatukarana yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye tuboneye kandi akanya ko kubashimira namwe nshuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamu mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya America nkuko rero mubizi ibiganiro byacu bya mabiko birabandanya umwanya wose tukaba rero tusubikwatira kamo ntimu gonanwe mwami mwaduteza amatwi iminsi yose dutandukanye. dutanga ibiganiro kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa mungu imisi yose rero ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika mu vyijijukire mugire amahoro n'umugoroba mwiza wese.